Inama yo kuri uyu wa gatatu yarise intumbero nyamukuru zitatu nkuko vyamenyeshejwe na Laurent Kaganda icegera c'umukuru w'urwego CNS rujejwe gucungera uko n'ibinyamakuru bikora mu Burundi kwari kwiga amadosiye y'ibinyamakuru bishasha bigomba kugurura canke ivyahora bikeneye kongeramwo imihora ukunegura amakosa akorwa n'ibinyamakuru hamwe no kuraba aho igikorwa c'ubuganira n'ibinyamakuru vy'ubugawe canke biri mu bihano kigeze kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yabitegetse kwa 28 ukwezi kwa mbere ku inongingo ya nyuma Kaganda yavuze ku biganiro bikomeza ku giti c'umwe wese
umunsi wa mbere twakiriye abaserukira iradio ijwi y'abanyamerika VOA ejo dutegekanya kwakira isaha zitatu abaserukira iradio y'ingozi ntumbero FM ku munsi wa gatanu tuzosha twakira abaserukira BBC hanyuma turambye ne twoyaga kuko ya nama ya mbere twagira itariki mu kwezi kwa kabiri kwari kubamenyesha ku ibiganiro na CNC bitanguye hanyuma umwe wese kubera ko yugawe kuri ibi bituma cyane kubindi ata radio yugawe kubera ibituma asangiye n'abantu umwe wese aza kugaswe kiwe kugira ngo duce dushira umukono ku masezerano yo gutangura gukora kugira ngo turabe ko foteza imbere umwuga ukumenyesha makuru kuko ibimenyesha makuru nabyo nyene ntitwobisiga inyuma kandi byaravuzwe nabo baho b'igihugu bati nta gutembere kutarimo abamenyesha makuru.
Kaganda yungirije umukuru w'ikigo gicungira itangazamakuru mu Burundi yanagabishije abanyamwuga bakora badafite karata baranga
CNC yaramenyesheje yuko iyo karata ugiye gukora igikorwa utegerezwa kuyerekana ahubwo rero umuntu ariko araza gukora atakarata afise wenyene ari mu ikosa umuntu yaragiye mu ikosa ateza guca ahanwa atamanza guhanwa abanza guhanwa hamagahano kuko yagiye gukora ibyo adafitiye uburenganzira ukabutwara ikimenyesha makuru ukabuta utamurungitse muri CNC ngo tumuhe karta ndanga mumenyesha makuru cyangwa ndanga muhinga mu byo kumenyesha makuru ni wowe wamutaye.
Kuri wa kabiri umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'itangazamakuru ya RSF wasohoye icegeranyo cy'umwaka Burundi bukaba bwungutse ibibanza 13 byose hagereranijwe n'umwaka ushize bwavuye mu kibanza cy'ijana na 60 ku bihugu ijana na 80 buje ku ijana na 47 aho nofoje umuyobozi wa RSF ku mugabane wa Afurika yasigurije urya Amerika icyabiteye
j'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes
atubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa igisata c'ikimenyesha makuru iwacu naco nyene caruguruwe ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
beaucoup plus libre.
Ariko nubwo kuva mu 2015 haturiwe bimwe mu nyamakuru vyigenga abanyamakuru barengije na bagahunga igihugu inyuma y'iri kwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo iba inshuro ya mbere Burundi budubugije amanota urwego CNC ntaco rwashimye kubivuga ko
ico kibazo rero cyahacateza kubariza hariho bya biganiro bihora biba hagati y'abavugizi b'inzego canke iyo nyene cyubahiriza umukuru w'igihugu yatanze ako kanya girike rero muze mukimbaze ico gihe
urwego CNC rwasavye mu nama yarwo afise ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukana bumenyi na nkoranyambaga gusuzuma cane bihaca harimwo ivyandikwa n'abanywanyi bavyo ruvuga ko atarwitwazo na rumwe ruhari ko haba ibintu biciye kubiri n'umwuga w'itangazamakuru biboneka ku mbuga nubwo vyaba vyanditswe n'abanywanyi umwe mu ndongozi z'ibinyamakuru mu Burundi atashimye kwivuga izina yatubwiye ko barongoye urwego CNC bakwiye gutahura ko Burundi buri mu demokarasi kandi ko ivyumviro vya bose bibwirizwa kwakirwa mu gihe bitarimo ivyumviro bicyozanya canke ibitutsi kwati si vyiza ko abanyamakuru bama bafatwa nk'abansi kuko iyo bakebura leta batanze intererano ikomeye ikaba n'igikorwa cyo gukunda igihugu rero nka kagandi cyegera cy'umukuru wa CNC yemeje ko atazobyubahiriza barariliwe no guhanwa n'itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu gihugu hamwe n'andi mategeko y'igihugu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.